Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaramukije nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe, tubahaye ikaze muri ano makuru yo kugenekereza ijyandwi nzeru umwaka w'2022 ayo twabateguriye ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare b'Abarundi barenga amajana 600 baherekejwe n'imbonerakure ugwaruka ko mu mugambwe CNDD-FDD bajabutse muri Republika Demokratike ya Congo mu ijoro ryakeye rishira iry'uno munsi. Icabajanye ni ugufasha abandi basanzweyo guhiga imigwi y'abagwanyi b'Abarundi ivugwa kuri ubwo butaka bwa Congo. Muraza kuvyumva mu ntango z'ano makuru. Impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zirahagaritswe umutima n'ihagarikwa ry'agasisaki ikoregwa bamwe muri bo mu ijoro, rikagirirwa cane cane impunzi zimuwe ziva mu ikambi ya Mitenderi. Izo mpunzi zigatunga gatoki igipolisi ca Tanzania kiri kumwe n'abajejwe umutekano mu ikambi bita abasungusungu. Mu byaranze igisata c'amagara y'abantu umwaka uheze umwaka w'2021 nta ngingo zikomeye leta yigeze ifata mu gikorwa cyo kugwanikiza ca COVID-19, abahinga mu ngwara z'ivyaduka baraza kubitubwira muri ano makuru. Mukanya nido ni musangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba.org.
Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba. Twabibabwiye mu ntango z'ano makuru, hari abasirikare b'u Burundi batari bake bajabutse uruzi rusize baja mu gihugu ca Republika Demokratike ya Congo mu ijoro ryakeye ryo kuwa kane rishira iry'uno munsi kuwa gatanu. Bajabutse mu mugwi itandukanye bari kumwe n'imbonerakure. Amakuru ava muri bamwe muri abo basirikare akavuga ko bagiye gufasha bagenzi babo bari basanzwe bamaze iminsi muri ico gihugu ca Congo guhiga imigwi y'Abarundi ibaritwa kuri ubwo butaka. Ibyo ni ibyo tubibaze mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Amakuru radio Inzamba ikora muri bamwe mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko abasirikare b'u Burundi barenga 600 binjiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku butaka bw'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Ayo makuru nyene avuga ko batanguye kujabuka uruzi rusizi muri iri joro ryakeye ryo wa kane ushira uwa gatanu. Abambere batanguye kujabuka isaha 8 z'ijoro, abanyuma bakaba bajabutse isaha 10 zibura. Abo basirikare nk'uko ayo makuru abandanya abivuga bajabukiye ku byambo bitatu by'uruzi rusizi. Ikompanyi ya mbere yajabukiye mu Rukoko, ya kabiri ku rya gatandatu i Buganda mu ntara ya Cibitoke, ya gatatu ijabukira ahitwa Mparambo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke baciye ahitwa Karurama. Abo basirikare begeranijwe bakuwe muri Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa muri Bataillon y'ijana 12 ikambi ya Cibitoke irongowe na Lieutenant Colonel Désiré Ntihabose. Abandi bakuwe mu ikambi ya Gatumba ariyo Bataillon y'ijana 11 n'ahandi. Bamwe muri abo basirikare bakaba batanazinanye. Abasirikare bajabutse urubibe bakwiye ikambi yose kuko barenga 600. Isoko ya Radio Inzamba yemeza ko bagiye bari kumwe n'imbonerakure zirenga 300 zakuwe mu ntara zitandatu zitandukanye. Amakuru ava mu gisirikare abananye avuga ko bagiye gufasha abasirikare bo mu Bataillon ya 212 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi yari sanzwe ifise ibirindiro Kiriba Ondes Sange na Mutarure. Ayo makuru nyene abananye avuga ko kuwa mbere no kuwa kabiri abo basirikare batewe n'abantu bivugwa ko ari abasirikare ba Congo bari kumwe n'ingabo za MONUSCO. Ibiziga bavuga ko bishika 30 by'abasirikare b'u Burundi baguye muri izo ntambara byashikanywe mu Burundi mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri buca ari kuwa gatatu n'imodokare zo mu Bataillon ya 11 y'inkoho za Rutura mu y'ijana na 12 n'amajana 212. Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka.
Parfait mudasigana turagushimiye ubwoba ni bwinshi mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta mu gihugu cya Tanzania ni kuvaho hagize iminsi habo hibonekeza abantu bahagarikwa mu ijoro na bamwe mu bari mu ndongozi z'iyo kambi bamwe muri izo mpunzi bakavuga ko abariko barahagarikwa ari bamwe mu mpunzi bavanye mu ikambi ya Mitendeli izo mpunzi zigasaba ko umutekano wabo wokingigwa n'inkuru tubaza Beni Axera Kana
Nkuko makuru dukuraho mu ikambi ya Nduta abimenyesha hari iminsi ibonekeza ihagarikwa rya bamwe mu mpunzi zisanzwe ziri muri iyo kambi abenshi muri bo ngo nabaje bavanywe mu ikambi ya Mutenderi aya makuru nyene yemeza ko bafatwa na bamwe mu bari mu nzego z'igipolisi aho Induta babifashijwemo n'abacunze iyo kambi bamwe mu bari mu ndongozi z'Mutenderi ngo bakaba bagize iminsi bahamagagwa agasakisaki bakaba babazira kudahimiriza impunzi gutaha no kuba bakorana n'imigwi igwana
amacuriti nk'indongozi zavuye mu Mutenderi aramaze gutuma ko benshi hari nk'umunshi n'imana inosa naho nyine baramutumye ko hano mu mama yitwa Nahimana Consulate naho nyine baramutumye ko aho hose rero umva ibyo tubona ko ari muri rwa rutonde rwo gutera abantu ubwoba kumbure bate biyomore
izo mpunzi zigasaba amakungu ko umutekano wazo wo kubahirizwa
ibi byo kutabatwara abantu mu ijoro beruteye amakenga turasaba amakungu arabira dufashe tureke kwamana imitima iri hejuru twiha
aha mwo kwibuka ko kuri uyu wa kane abajejwe umutekano bita abasungusungu bavyutse batema ibitoke byose vy'izo mpunzi z'abarundi barinduta udusoko duto duto izo mpunzi zahora zisumamwo tukabana two twarongewe kugagwa haracindwe irenga izo mpunzi kaba zifise amakenga ku mutekano wazo radio inzamba tukaba tutarashobora kuronka umukuru w'ikambi ya Nduta ngo tumubaze kubijanye nayo mabi impunzi zivugwa ko ziriko ziragirigwa
Beni Axera Kana abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baranegura iyo nyifato y'abajejwe intwaro mu gihugu cya Tanzania mu gihe icyo gihugu nyene gisanzwe cyarateye umukono ku masezerano yo ku isi akingira impunzi kurikira Vitalis Milimana arongoye runani rurikiyemo amashyirahamwe adahanira ibyiciro bya politiki FOSC arasaba umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan gufata icyo kibazo mu minwe
ibi rero nakamara maza mu gihugu cha Nyerere mu gihugu cha rubuhungiro bwa Afrika yose uno munsi kumva yuko igihugu kinanirwa gukingira impunzi kikananirwa kugaburira impunzi maze kikarekura abasungusungu kikarekura abapolisi ngo baje gutoteza impunzi twibaza yuko gukingira impunzi atari ibintu abakuru b'ibihugu canke abanyagihugu ba Tanzania bo kwitiranya na politike bo kwitiranya n'umuvukano canke ubugenzi bo bafitaniye na leta y'u Burundi ibi bintu bariko barakora birateye isoni birateye impimba kubona abantu batema imirima imirima yari kirera imirima yogaburiye ababyeyi yogaburiye abana kandi bazirikana ibiba mu gihugu cy'u Burundi kuko abo muri Tanzania ntibabiyobewe hanyuma rero nico gituma tutya kamo umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu yohaguruka akihaniza abo bantu bari ko barakora ubwo bubisha hanyuma gategeka yuko ababikora bakurikiranwa hanyuma bagahanwa gucyo impunzi z'abarundi zigashobora gukingirwa hanyuma bitabaye gucyo naho Tanzania naho yitegure yuko ibi bintu bizoherera mu manza mu mbere y'amasentari mpuzamakungu kuko naho byokoregwa umuntu umwe canke babiri nketswe ubu bariko batema amakambi abiri yose biba aritoterezwa by'agateka kandi na muntu ubu rero ibyo bariko barakora birafise n'ibyemezo abariko barabikurikirana bariko barabibika yaba amasanamu yaba amavideo hanyuma umunsi uri izina abarongoye igihugu cya Tanzania igihe atacyo bazoba bakoze bazoheza babibazwe
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera inzu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe.
kudafata ingingo zikomeye no kubura buza abanyagihugu mu kuvuga indimi zitandukanye mu gikorwa cyo kugwanciza cya COVID-19 ngo nibyo ahanini byaranze igisata cy'amagara y'abantu mu kiringo cy'umwaka uweze umwaka w'2021 ivyo bivuga na Come kunakuze umuhinga mu bijanye n'amagara y'abantu anegura nuko umugambi leta yashize imbere wo kubaka ibitaro makomine yose y'igihugu ushigwa mu ngiro nabi nabi
intware yashize yuko bayi ubitaro ku makomine ibyo turabona ko bicumbagira ntibiranaba hanyuma turabona yuko imiti itinjira mu gihugu harabaye igiregere imiti cyane cyane ibyo bita ya specialité ugasanga mbere abakozi ba mitwere bafitanye ibibazo n'icyo kigo kibarabira icyo kwivuza ugasanga rero kandi ikindi twabonye ikomeye nuko haduze ibiciro byo kwivuza no kugura imiti ku rugero rwo hejuru cyane utari bwabeho ku buryo abaganga bavuze yuko ibikoresho n'imiti babikura mu mahanga byose kandi bakabizana yurazinje cyane batoshobora gukora baba muri prive ariho birukirwa cyane ubu baba abo mu bitaro bya leta twarabonye yuko kandi abaganga bafise ingorane zo gushikiriza ibibazo bafise mu kazi kabo kubera batagira inzira tomoye bisanzuriyemo babishikirizamo kandi undura nuko twabonye yuko ikiza ronyanganda cya COVID-19 cyabaye ikirindiro rya politiki n'ubutunzi aho kuva kigeze mu Burundi cyabaye aho bavuga bati nta kihari mu nyuma baravuga bati kirahari ariko ntacyo kitubangamiye ko mu nyuma bati ni kucirinda ariko nta bikoresho nta bimwe bita umurongo w'abakozi ubijejwe nta mafaranga yashizwemo kugira ngo akoreshwe hamwe bavuga bati iki gisata nubwo bashizeho aba ugwego rukiraba bati twe twibaza yo kugwo gwego wabaye ahubwo ubwo kugifovya aho kukiraba uko kimeze
umuhinga Come Konakuze asegura ko hamwe leta y'u Burundi itokwisubira ko ngo yerekane ugushaka kuboneka mu kugwanya ico kiza bishobora gutera ingaruka mbi mu gihugu harimwo no gukumirwa n'amakungu avuga ko inzira irashe ariyo guhimiriza abanyagihugu bakicandagisha n'ubunyene twumvirize Come Konakuze
leta yigeze ishyiramo ingamba zo kugwanya uko ibindi bihugu bibigira izo tubibona mu bihugu bigusa ku isi harimo Burundi rero murumva yuko ari ibintu biteye ubwoba kuko ubu ubaremeye kurucanje kuyinjira mugabo bimwe bitisekeza by'ukuru haba nyagihugu babyifuza nta ngaba mu Burundi ubu amaze guhabwa urucanje rumwe abantu batarenga 5,000 gato ni ukuvuga yuko icyo gihugu ntigikingiye imigambi yo kwikingira kugira ngo bakinge ico kiza ntikigurumbye ngo kigaragaze atacamira ntayihari kuko leta yateza kuja imbere igakingira abantu benshi bashoboka kuko mwibuke yuko iki ni kiza uko ugikingira benshi niko ucimira ko ciyagurira urubuga ngo gireze kirandagate kimara ingano ubu rero kigaragara nuko leta ivuga yuko izo janje batazemera neza cyane kubanza bafite ibibazo ariko barazemeye ko ziza mu gihugu iyo rero bavuga bati ntitubizi neza kandi ntiyagice uba bariko barakora bagiye bati ubikora arazifasha we nyine ku gaso kiriwe murumva yuko leta iba yasezeye kuri za nshingano zo guha umunyagihugu amagara meza nk'uburenganzira bwiwe rero ibyo birateye agahinda nk'uko urwego mpuzamahanga bagaya abantu guma rubisemerera kuko harimo kuturagiza abanyagihugu kuvuga ibi na biriya kwemera ubucanze utari butange ibyo byose bitera urujijo abanyagihugu bakaburayo bakira nayo babira hanyuma rero icyo kiza nacyo kigaheza kikaka indaro kikarandagata buhoro buhoro aho uzosanga mbere mu Burundi habaye ikirindiro cy'icyo kiza ibyo rero bizohava bitumwa icyo gihugu cyikumira kandi cyongere gikumirwe
muri ubwo rukurikirane rw'ibyaranze umwaka wa 2021 ejo ku munsi wa gatandatu tuzobabwira ibijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru. Turabandanya nana makuru twabateguriye. Umuntu yagirizwa kuba yarabeshe umukuru w'igihugu biciye ku butumwa bwo kuri telefone yarafashwe arafungwa. Martin Minani batazira Jacques Suleiman yituye umukuru w'igihugu avuga ko yibwa amafaranga umuriyoni n'amajana atanu bigizwe n'umukozi wo mu rwego rw'iperereza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko amatohoza yerekanye ko uyo Minani yabeshe abifashijwemo n'abandi bantu babiri harimo n'igisongerezi cy'umupolisi w'umugore. Hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru yerekana nabo bagize icyo caha. Tega amatwi Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano.
Hari ubutumwa bwashyikirijwe nyenshubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bw'ikinyoma. Ubwo butumwa bwashyikirijwe n'uwitwa Minani Martin basazira Jacques Suleiman yibwiriye nyenshubahiro umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi. Akavuga yuko yayibwe n'umwenegihugu wo muri Tanzania atavuze izina ariko ngo afatanije n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngaha mu Burundi. Hasi haba rero amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwe n'igihugu barabe koko ibyo yavuze ari byo, hanyuma basanze ari byo uwo mukozi cyane cyane umukozi w'igendereza afatwe abihanirwe nk'uko inkozi z'ikibi zose zigenda zirahana. Hamaze rero kuba amatohoza yimbitse byabonetse yuko ubutumwa yatanze cyari kinyoma ko ntiyigeze yibwa n'ifaranga na rimwe kandi ntiyigeze na rimwe atanga amafaranga yo ngo ahereze umutanzania cyangwa uwo mukozi we wigendereza mbere ntibanazi nayo. Abajijwe rero icyatumye abigira gutyo akubahuka gukora ibidakorwa kubesha nyenshubahiro umukuru w'igihugu, yishuye avuga yuko yari yabitumwe n'abandi bantu babiri. We wamurondeye ni umugabo yitwa Bigirimana Kelly, uwo nawe akaba nawe nyene yari umutumwa yari yatumwe n'umupfasoni w'umupolisikazi igisongerezi yitwa Ndayikengurutse Divine asanzwe akora muri gipolisi kigira umutekano wo mu mabarabara. Uyu rero akaba asanzwe afitaniye ibibazo n'uwo bubakanye umushinga ntahe wiwe yitwa Boaze Mugisha, akaba ariwe rero akora ngaha mu rwego rw'igendereza basanzwe bafitaniye amatati.
Ano makuru tuyasozerere mu yajanye n'inkino imigwi 24 umupira w'amaguru nserukira bihugu niyo igiye kumara ukwezi higanwa mu gihugu cha Cameroon guhera ku munsi w'Imana mu gikombe cha Afrika kigire cha 33. Muri izo nkino imigwi ya Cameroon, Algeria, Misiri na Senegal niyo ihabwa amahirwe gutwara ico gikombe. Ni mu gihe abakinyi nka Mane Salah n'abandi bakomeye bitezwe muri iryo higanwa. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Frank Kazi.
Icyo gikombe cya Afrika kigira cya 33 kigiye kubera muri Cameroon kizobera ku bibuga bitandatu. Kinini muri vyo ni kibuga cha Olembe Chiaounde cyakira abantu 60,000. Icyo kibuga nico kizobera ko urukino rwa mbere ruzohuza Cameroon na Burkina Faso cyongere cyakire inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma be n'urukino rwa nyuma. Kubera ikiza cya COVID-19 ibibuga bizohora vyakira kugeza ku bice 60% vyabo bisanzwe vyakira, kiretse inkino za Cameroon zo ku kibuga cya Olembe hazohora hinjira abantu bagera ku bice 80%. Kubera icyo kiza nyene imigwi yose ifise uburenganzira bwo kugira abakinyi 28 mu gihe mu zindi nkino imigwi yari irekuriwe abakinyi 23 gusa. Igihugu cya Cameroon kizokwakira izo nkino gifise amahigwe menshi yo gutwara icyo gikombe. Ibindi bihugu bihabwa ayo mahigwe ni Algeria yagitwaye mu ihiganwa riheze, Senegal yatsinze mu rukino rwa nyuma, Misiri ifise ibikombe indwi, no kuvuga vyinshi muri Afrika muri iryo higanwa. Impande y'ivyo bihugu hari ibindi bishobora kwitwara neza, aho twovuga nka Maroc, Tunisia, Mali, Côte d'Ivoire na Nigeria. Muri rino higanwa rigira irya 33 harimo ibihugu bibiri bizoba bigiye muri iryo higanwa ubwa mbere ni Gambia na Comore. Akarere ka Sekafa gahuriramwo ibihugu vyo muri kano karere niko kadaserukiwe bikwiye kuko gafise muri iryo higanwa ibihugu bibiri gusa. arivyo Ethiopia na Sudani, mugihe mu gikombe giheruka hari ibihugu bine arivyo Burundi, Kenya, Tanzania na Uganda. Abakinyi b'Abanyafrika b'ibihangange bitezwe muri iryo higanwa ni nka Sadio Mane wa Senegal na Liverpool, Mohamed Salah wa Misiri na Liverpool, Edouard Mendy wa Senegal na Chelsea, Riyad Mahrez wa Algeria na Manchester City, Benatier-Emerick Aubameyang wa Gabon na Arsenal.
Frank Haze turagushimiye, ni hano duciye dusozerera ano makuru. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, bagenzi banje bayatororokanije ndabashimire. Jean Marie ndabashinze, nayabashikirije, ndabivurije umunsi mwiza na ubutaha.